ijwi rya Amerika vrema jyuko ndarizi ryavuga amakuru meza atomoye cyane gose mbere atavugwa nyine iwacu bavuga ibiriko biraba ibintu bijyanye n'ivyo nk'ivyo muri krize aha niko ntavyo batubwiye mugatwuga ijwi rya Amerika nta yindi radio twumvise atari yo yonyine gose ijwi rya Amerika natanguye kuryumviriza igihe abagome yatera mu 1993 twariko ndacane niyo twaba turiko turahunga niryo twumviza twatekeye turadiyo twumviza ntayineko atari radio twumviza datari nyine y'ijwi rya Amerika kuko niyo yaduha amakuru atomoye kugira ngo tumenye ibiriko biraba nta handi twabikura yo aho baratugiriye nabi cyane rwose radio y'ukuri none ko munariyo yaduha amakuru meza cyane rwose kandi atomoye amakuru noneho amakuru yaragosoye neza cyane rwose nka munyere bayuguriye nka beshi uko nyere yego niyo twa kumviza vrema
rya Amerika nari ndarizi ku buryo ryavugira agateka kazina muntu mu bihe by'amahoro hanyuma no mu bihe by'ingorane naho nyene ijwi rya Amerika ryarahagarika ihohoterwa ry'abantu ryaca ryegera ahantu habere nk'ikintu kutumvikana haba mu ngo mu miryango mu buzi nawe kunda cane gose ko je ndakunda ukuri ndakunda n'ubutungane ndakunda kubana neza n'abantu uno munsi yari abadafise aho bavugira hari n'abatinya kuvuga ijwi rya Amerika nta muntu n'umwe yaba umutunzi yaba umukene yaba uwiza utize ritavugira kuba yarugaye nshya nsaba nuko nize ikore bayugurure
radio ijwi rya Amerika ego ni radio twakunda kumviriza cyane igihe aho rikorera ngaha mu Burundi yadushikiriza ibiganiro bidushika ku nyota ego narakunda kumviriza ibiganiro muri isanga eka n'amakuru cyane cyane amakuru nta na rimwe yashobora kunshika y'ijwi rya Amerika ego ariko n'ubu bagerageza tukayumviriza naho yari yugaye duciye kuri internet ariko ivyo navyo byashobora bake rero ubu akamaro niyasubira gukora tuzoshobora kuyumviriza duciye kuri FM dushobore gushikirwa n'amakuru acukumbuwe neza hariho inkuru n'ibinyamakuru byo mu Burundi bidakunze kudushikiriza batinya kudushikiriza kumbure kumva z'umutekano wawe
ubiragora kuyumviza utagiye kuri YouTube byanyohera n'amakuru kera barayatoza neza urumva n'uruhombo runini nka twega abanyagihugu twayumviza byoroshe isaba ko usubira gukora nk'uko yahora ikora igaca ku maradiyo mu Burundi asanzwe
nari mbona yuko ari radio itanga amakuru adahengamye kandi ubona ko afite une équipe professionnelle kandi tiye ishobora gutanga amakuru iyo atavye gukebaguzwa ubona nyine ko ari abantu bakora bakazi nkabo kumbura atari mu byo kuvuga ubudashaye ngo kwekeza abandi batabona ko bakorera nk'ibintu by'inzara cyangwa byo kuvuga ngo bariko barasaba ubutegetsi irafasha n'ubutegetsi kuko kumbura ibyo batashoboye kumenya bashobora kuca babimenya kamo notera afata ingingo bamenye ko ari uburenganzira bwa muntu bwo kumenya amakuru kandi nabo nyine bamenye ko bibafasha mu butegetsi kubera mu nkuru bakaca bazikorera radio yosubira igakora kuguru
iradio y'ijwi rya Amerika tuyizi ku makuru twahora twumva bavuga mu Burundi no mu Rwanda
kumvise iradio y'ijwi rya Amerika je nabitanguye mu 1996 babayikore ku onde courte acha y'amakuru atubajwe neza cyane kwere umva kuko babaza impande zose abantu bose bari concerne ingaruka zirahari kubera umuntu ariyo information nyinshi umuntu atakimenya ari amakuru umuntu atakimenya iyo babyukunda nuko je ndi umunyagi umutoyi sinzi ko byukunda none umunsi yerekora arayuguruye kugira ngo abarundi basubuka makaka no vera kinkuru nziza itomoye kandi yakozwe neza yahori bakwijwijwe rya Amerika
kubera rero iyo mvo y'ibiganiro bya Voix d'Amérique twoneza cyane ishobora gukorera ngahe Burundi kugira ngo tuyumve bitagoranye kubera amarezo byo bavyiza cyane kugira ngo dusubire kumva twisanzuye amakuru meza kandi ajyoshye arimo akanovera
narakunda cyane ibiganiro bya radio y'ijwi rya Amerika na cyane cyane ikiganiro muri isanga icyo kiganiro naragikunda cyane kuko caraherereza akaryo abantu bo mu mihingo itandukanye na cyane cyane ababa bangaha mu Burundi cyangwa ababa mu yindi mihingo y'isi bagashikiriza akari ku mutima kuri ibi cyangwa biriya bigize ubuzima bw'igihugu cyangwa ubuzima bwa misi yose akarusho mbona nosaba leta y'u Burundi yuko yosubira igafasha ijwi rya Amerika rigasubirira rikugurura ibiganiro byaryo ngaha mu Burundi hama naho hari bimenyesha makuru bimwe bimwe urashobora gusanga hariho inkuru zimwe zimwe zitamenya cyangwa asanga yaba hakaryo gushobora kushikiriza akababakiye
kubijanye na radio ijwi rya Amerika abantu benshi barayumviriza na jewe ndimo cyane cyane iyo hageze ko bavuga makuru umwe wese wasanga yiyegereje aka radio kugira ngo yumvirize amakuru y'ijwi rya Amerika kuko bavuga amakuru mu byukuri atahengamiye rero hamwe yosubira kuvuga byo bari byiza cyane
cyo no vuga ku biganiro bya Voa tukiyumviriza hano mu Burundi ahanini je narayikundira amakuru yayo Voa yosubira gukorera ku gataka ku Burundi nabene gihugu twaharonkera karusho